Imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni Fidel Niyongabo abaramutsa. Mugenzi wacu Aloyce Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi.
Mwaramutse Fidel, turayahera ku matora muri Libya. Sentare muri Libya ejo ku munsi wa kane yaremeje ko Saif al-Islam Gaddafi, umuhungu wa Muammar Gaddafi, ashikwa ku rutonde rw'abakandida mu matora y'umukuru w'igihugu yo muri uku kwezi. Komisiyo y'amatora yari yasubije inyuma kandidatire yiwe yitwaza amategeko agenga amatora kumira umukandida yaciriwe urubanza ku byaha kanaka. Saif al-Islam yaciye yitura sentare yo mu gisagara ca Seba mu manuko bw'ico gihugu. Khaled al-Zaidi, umushingwamanza amuburanira, yavuze ko kwemera kandidatire yiwe ari intsinzi ku butungane kandi biboneka ko ari ubugombe bw'abanyagihugu. Saif al-Islam asanzwe afise umutahe wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI ku byaha yagirizwa byo mu ntambara. Yari mu mugwi w'abakandida 25 dosiye zabo zanswe na komisiyo y'amatora mu ndwi iheze. Muri Afrika kandi abanyagihugu muri Gambia baratora umukuru w'igihugu ejo ku munsi wa gatandatu. Ni itora rya mbere ritunganijwe muri icyo gihugu cyo mu burengero bwa Afrika, ribaye kuva wahoze akirongoye Yahya Jammeh ahungiye mu mahanga. Inyuma yaho Perezida Adama Barrow amutsindiye mu matora, Yahya Jammeh byabaye ngombwa ko ahungira muri Guinea Equatorial mu 2017 aho yiyotsa ku byaha n'amabi yakoreye abanyagihugu. Perezida Adama Barrow w'imyaka 56 ariko yitoreza ikiringo kigira kabiri, avuga ko iki ari igipimo cyo kuraba uko yizewe n'abanyagihugu biwe mu kubashikana ku iterambere. Ahiganwa n'abandi batanu barimwo inzobere muri politike Usainu Darboe w'imyaka 73 abonwa nk'ufise amahigwe mu bakandida batavuga rumwe na leta. Hategekanijwe igice kimwe cy'amatora kandi bizoyavamwo bizoca bitangazwa ku munsi w'Imana. Hanze y'umugabane wa Afrika, umushikiranganji wa mbere wa Israeli Naftali Bennett yasabye ejo ku munsi wa kane ku biganiro bya nikleyeri Amerika n'ibindi bihugu rutura byasubiyemo na Irani iziyene muri Otirishiya bihagarara. Yavuze ko Irani atakindi irimwo atari kubesha amakungu. Mu kiganiro yagiranye n'umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Anthony Blinken, umushikiranganji Bennett yamusabye gufata ingingo zikomeye kuri Irani. Uyu mutegetsi wa Israeli yashikirije aya makenga inyuma ya raporo nshasha y'abahinga ba ONU bakurikirana iyubahirizwa ry'ayo masezerano. Abo bahinga berekanye ko Irani yatanguye kuyungurura ubumara bwa Iranium gushika ku rugero rwa 20%. Mu magara y'abantu, Perezida wa Leta Zunze za Amerika Joe Biden ejo ku munsi wa kane yarashizeho itegeko ry'uko ingenzi mvamakungu zibwirizwa gupimwa umugera wa corona imbere yo kwinjira muri Amerika. Yarashizeho kandi umurongo w'ingene iki kiza kigiye kugwanywa muri Amerika mu mezi y'imbeho ari imbere. Ingenzi mvamakungu zizosabwa ko ziba zifise ibipimo by'uko batanduye COVID-19 hasigaye umunsi umwe imbere yo kwinjira muri Leta Zunze za Amerika. Ubwa mbere basabwa iminsi 3. Iri tegeko rizoraba abanyamerika ndetse n'abanyamahanga. Perezida Biden yarongereje kandi kiringo gitegeka kwambara udupfukamunwa mu miduga yunguruza abantu benshi no mu bibuga by'indege kuva mu kwezi kwa mbere itariki ya 18 gushika kwa gatatu itariki ya 18 nyene mwaka uza. Ni mu gihe abantu 8 banduye ubwoko bwa corona bitwa Omicron bamaze gutorwa aha muri Leta Zunze za Amerika gushika ejo ku munsi wa kane. Ariko Biden yabwiye abategetsi bo mu gisata cy'amagara y'abantu ko umugambi wiwe atari wo gusubiza Amerika inyuma hahitiye.
Aloyce Bigirimana, urakoze ku makuru uheje kudushikiriza. Burundi ubuyobozi burahumuriza abanyagihugu bo mu karere ka Nyembundu muri zone ya Nyamakarabo maze imyaka ibiri barateshejwe izabo n'imyuzure y'imvura
cyo kibazo turakizi kwa bajya bene gihugu kandi kiraturagishinga kujyanye n'inzara bafise turabizi cyane tubandanya dusaba bagira neza kugira turabe yuko mu by'ukuri boroso byo bafungura
uyo ni Julien Ndayihaya musitani wa komine Mugina mu ntara ya Cibitoke mu Burundi kandi abigisha babakusa kivi bagera ku majana ne mu ntara ya Muyinga mu buraruko bw'igihugu bishuza leta ibirarane byo kuva mu mwaka w'2016 muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo abantu batanu bari mu modoka yari ijyanye ibifungurwa by'abavanywe mu byabo n'intambara zigeramiye akarere ka Bibogobogo kari muri teritwari ya Fizi intara kivuye mu bumanuko bishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho makuru yo mu karere k'ibiyaga binini muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo abantu batanu bari mu modoka yari ijyanye ibifungurwa by'abavanywe mu byabo n'intambara zigeramiye akarere ka Bibogobogo kari muri teritwari ya Fizi intara ya kivuye mu bumanuko barishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari buvira
umuyobozi w'ingabo za leta ya Kongo zikorera mu mujyi wa Baraka uri mu birometero 90 n'umujyi wa Uvira Colonel David Yipanga avuga yuko imodoka yari mu bwoko bwa fuso yari yuvuye mu mujyi wa Baraka itwaye ibifungurwa by'abantu bateshejwe ibyabo n'intambara zibasiye Bibogobogo yageze ku musozi wa Mongemonga abantu bitwaje imbunda bica abantu bane bari bayirimo ndetse n'umotari umwe wari uvuye mu Bibogobogo muri abo bantu bane biciwe muri iyo modokari ntabwo ari umuryango y'ubutabazi ahubwo ni abantu basanzwe bari batwaye iyo nkunga Colonel David Ipanga uyobora regime ya FARDC 2022 ahamya yuko usibye kuba hari abantu batanu bishwe n'imodokari barimo yatwitswe n'ibifungurwa nabyo birasahugwa ibindi nabyo biratwikwa ndetse na za moto zitatu uku gutwikwa kw'iyi modokari yari itwaye inkunga y'ibifungurwa byatanzwe na diaspora y'abanyamurenge batuye hirya no hino ku isi biteye impungenge abateshejwe ibyabo bari Bibogobogo David Ngirumukiza ni umuyobozi w'abateshejwe ibyabo bari Bibogobogo
urabizi kuko twagiye mu bibazo by'intambara kuko intambara itangiye kugeza uno munsi nta asistance n'imwe humanitaire twigeze tubona twari turaho dupfuye tumeze ukuntu abana bacu batugobotsa duhaye icyo duhembuza nk'abana abantu umuntu adashobora kuvuga izina babishyiramo abasore bakwita ngo ni bazalendo baraba ngo ntihagire ikintu kizasanzwe kujya mu Bibogobogo icyo kintu kiratugira dutangaza none aho bigeze kuri none bageze aho gutwika imodoka yaheza nizo zo kurya ziriyemo abantu batanu ubwo noneho kubishya ni ukubwira ngo ntihagire ikindi kintu kizasanzwe kuzamuka mu Bibogobogo kuba dutangazwa n'ibyo kandi tuzi kuko turi abakongomani kimwe n'abandi bose
iyi modokari yari itwaye ibiribwa itwitswe mu gihe ejo abagore n'abana bagizwe n'abanyamurenge biro mu myigaragambyo kuri Monisco ikorera Bibogobogo bayisaba yuko yakangurira amashyirahamwe y'abagira neza kubagoboka bitewe n'uko bugarijwe n'inzara
ndabufasha na bumwe turabona bwabonije hata na bumwe mbwe ubu ngubu hari impunzi amamenaje arenga 700 amamenaje arenga 700 ari muri kano karere urumva nta asistanse n'imwe izo ni ingo 700 zidafite asistanse n'imwe nta muntu uba uje mu murima twese turaha ahantu turi mu mihana itatu umama twari dutuye mu mihana irenga 30
mu kwezi kwa cumi nibwo akarere ka Bibogobogo kibasiwe n'ibitero by'abagwanyi b'aba mayimayi byahitanye abantu barenga 200 bitwika imyana irenga 18 ndetse bituma n'abaturage babarirwa mu bihumbi bahunga ku karere nk'uko bitangazwa n'ubuyobozi bwa lokalite ya Bibogobogo tubibutse yuko kuva mu mwaka w'2017 uturere twa Fizi Uvira na Mwenga twibasiwe n'intambara z'urudaca z'imitwe yitwaje ibigwanisho y'abakongomani y'abanyamahanga yica abaturage ikabambura ibyabo ndetse ikanabashimuta Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika uvira mu ntara kivuye
urakoze Vedaste
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na Kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisi. yisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Mu Burundi abanyagihugu bo mu karere ka Nyembundu muri zone ya Nyamakarabo muri komine Mugina mu ntara ya Kibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu bamaze imyaka ibiri baravanywe mu zabo n'imyuzure y'imvura ya bomo ya mazu itwara n'imirima basaba gufashwa umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Nairobi muri Kenya Eloje wilika neza niyo mkula dufiti.
Kwelebuka ya mazibuwa badufise inzu kubera zibomo kachane. Munu vikezeho ninzu yoyihunga karara hanze. Ahubuko muna kabulishu tindi yoraramu.
Uru mkenye zijosinye nina nyivagira. Mwisi iti agisheke. Nimulizu wane Nyamakarabo muliko mine mugina inara Kibitoke. Muburaru kwa ushibule ngelo gu Burundi. Wane wagenzeba haje inyuma yukuli zawa na babo. Mnyu uzula imvula hita ni ishije ya mazuni mirima. Mnijoro joku wakane ilishiru wakatanu. Ukwa chumi na kabili yumbibi na chumi ni chenda. Ye mezakoba sana wa mmisaka. Kandi kuyimvuri guya mwijoro barara bahagaze kubera gutinya kutoturuli tubarwako
ahatu habaye nabi cyane baduha ibiti turisombeshereza baduha imisumani baduha namabati turiyubakishiriza abatari bafise amikoro cyarabanani kwebwe amazi bwo badufise inzu kubera zibomoka cyane umuntu bigezeho ninzu yoyihunga karara hanze ahubwo umuntu akaburisha itindi yoraramu
Claudine Muhimpundu n'undi muvyeyi yahungiye muri iyo site nyene bavuga ko busa n'ubwafutse umuntu wana hatabwa afise
anje gwanje yarakorotse rekane n'umubanye na nyene yarakorotse byakotse cyo bundi mu mvura ari nyinshi umuyaga mwinshi mbere no kuguruka ziraguruka turahabaye nabi cyane kuko ubukene bw'inzara n'amazi n'amari no kubura amashuri byose biratugerameye abana bariga kure ariko bamwe bikabananira kubera ari bato bato nk'abiga mu wa mbere ushisanga kenshi bajyanye mu nzira n'inzara yabarembeje
ndatunze kuri yowe yemeza ko na bimwe mu bikoresho by'ukubaka bafashishijwe bidakwigira isabwa bigatera ingaruka mbi
bamwe twari kose turubaka ama tumaze kubaka baradisima turatera ariko ubu turafise ingorane zidasanzwe ivanye no kubera ko bikoresho badushikirije imwe twasanga ari pirate cyanye n'amashanga baduhaye n'imigozi tukimara kubitera ku isima byaragoye cyane
yongera ko ako n'inzara yabayinzara giza izuri inzara
twara kubiswe bidasanzwe n'inzara kubera ko nta kintu twikora ko cyo twari dufise twikora ko cyaratwawe urubura rwaraguye jo bundi kabisa rabikubita bidasanzwe kugeza ubu rero turashonje kandi tumerewe nabi
Celestin Rambana waragushinga n'ibintu nyamukuru bibiri amashuri y'abana n'ivuriro
hari habana tarifise biga be isahane bakiro nkantu biga bitewe nuko vuga amashuri abiri bose baruga bashira kwigufuri amashuri no kuvuga Nyamakarabo tugiye kwandikisha abana hari usanga bigoye usanga umuntu amahera bakota kivugo usanga bakwasa amahera y'umukota kivi naho kagamahera mukota kivi no ahago n'icyo mugabura mwije bakibuze uco bita muvuga ati mwana nagome ngaha muhira gusa nko bari babitwemere bari atubiye ko bazoduha amashuri ngaha bakaduha n'ivuriro byose bakadufasha ngo nifuje rero twatunga amazama y'abo muhira
tuma misago waramaze kubona mu kibano n'abataye baromoka kubera kubura uko bagira
uya umuntu wari wese ngaha bamwe barataye ngo bagiye bari gusega mu mihana muzarukana n'ahandi aho bahora basega bakaronka bari nabo barataye ngo bagiye gufata ifaranga byavuze baronka kunye abantu babayeho nabi abana kuryama ubu gukubita ahantu habayeho nabi nta dutara dufise kandi butuce bakabavwa bati ni munyarutse tubahe imirasire ni munyarutse tubahe ibyo mujyama ko amamatera arahari byose biratunganije tubayeho nabi nta karago ntaki
izi mpungenge z'abari mu isi yagishekeye ziremezwa na musantere wa komine Mugina Julienne Ndayihaya yabwije ujya Amerika ko mu minsi ya vuba bimwe mu bibazo bizoba byatorewe umuti
ego cyane icyo kibazo turakizi ko bajya bene igihugu kandi kiraturagishinga ukijyanye n'inzara abafise turabizi cyane tubandanya dusaba bagira neza kugira turabe yuko mu byukuri boroso byo bafungura twicaye tubandanya tudodora hashoboka hose turagirayo ikijyanye n'amazi nayo nyine dukomeza turiko turadodora kubagira neza turabizi byitsikiro yuko bishobora kuzokunda n'amashuri twaramaze kubishikana ku bijyanye n'amashuri n'ivuriro kuko bishobora kugenda neza kuko abaramutse babarosa kujya buraro barabonye uko bikwiriye yuko n'amavuriro n'amashure yoba hari hajya nyine mu gisite ubu tuvugana turi inzira yuko nabyo nyine bizapfa bigenda neza kuko baraze dusabye devi zijyanye n'amashure n'ivuriro
reka n'amazi aziduka yemeza ko azosanurwa vuba
mu gihe n'amazi ariko arabomoka nabi bitewe n'imvura nukuri turabaremesha abagira neza bakoze bijya n'ubu icyo kibazo barakizi ayo mazu ariko arabomagura uko biba kose turabaha raporo turizeye yuko bashobora kuduhava bafata ikindi kintu bakora kugira abone igihugu abandanye bakingikwe
abanyagihugu bari mu site ya Gisheke barokotse imvura yo mu muyaga w'inkubi nyinshi yahitanye abantu 27 abarenga 10 baburi gwirengero isuri yayo ihitanisha imirima n'amazu nk'ubukegeranyo c'ubushikanganje buryo ntware yo hagati kivyerekana iyo mbona igihuhusi yaguye mu ijoro ryo ku itariki ya 4 ya 5 ukwa 12 2019 mu karere ka Nyempundu muri komine Mugina intara ya Cibitoke mu buraruko bw'uburengero bw'u Burundi ku mijyango y'igihumbi yateshejwe izayo itarenga 27 niyo yonyene imaze kubakirwa uburaro nabwo nyene budashemeye eroje uri ka neza ijwi rya Amerika
urakoze eroje kuri iyo nkuru
bakunze baradijwe ijya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.9 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 7
Radio Communauté de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
Ni radio ijwi y'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Tukiri mu Burundi abigisha babakusakizi bagera ku 400 bo mu ntara ya Mwinga mu buraruko bw'igihugu bishuza leta ibirarane byo kuva mu mwaka w'2016 ni inkuru izwi rya Amerika yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi mushikizwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda
abo bigisha babakusakizi bavuga ko baheraniwe ibirarane by'imyaka 6 baba ba 400 nk'uko amakuru abakunzi b'ijwi rya Amerika bakora mu biro by'inyigisho muri iyo ntara ya Muyinga abivuga bavuga ko baheraniwe agahembo kabo kuva mu mwaka 2015 uno mwigisha wo muri iyo ntara y'uburengero yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko yishyuza amafaranga y'amarundi agera ku miliyoni 2
amafaranga ya 2015 kwara yaronse y'abakusakivi mugabo kuva ico gihe gushika uyu munsi nta gahimbaza musi kumukusakivi kigeze gasubira kuboneka n'ubundi shuza miliyoni 2
kubera kubaho mu mijyango kandi atandi mikoro bafite abo bigisha babye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko nabo abo baheraniye batakibatora na gatiro bagasaba leta kubaronsa gahembo k'iyo myaka 6 bamaze kugira bikunde babandanye gufasha abanyeshuri mu Burundi bw'ejo banonokewe
dusaba yuko leta dusanzwe ivyemera ubushikanganje bw'indero bukaba bwemera yuko abakutsaka ibibahari butanga ako gashiruka bute mbere bahereye icyo gihe cyose batarakaronka
abakuru bakunzi b'ijwi rya Amerika bakuye mu yandikiro ry'ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Muyinga avuga ko intonde zabo bigisha aho bakutsaka ibi zarungitswe araheze igihe mu bushikanganje bw'indero bushikanganje bw'indero uremera ko iruhande yabo bigisha bakutsaka ivi canke abakorera bushake bo mu ntara ya Muyinga hari n'abandi bo mu zindi ntara z'igihugu batararonswa amafaranga bakoreye bivugwa n'umuyobozi mukuru ajejwe ubutunzi muri ubwo bushikiranganje
ikibazo rero uko cagenze nuko muri iyo myaka abayobozi b'indero mu ntara bararondera abigisha bakutsaka ivi uko bakenewe hanyuma hacaba ikibazo yuko mu bushikiranganje natwe dusanzwe dufise uburyo dusaba muri leta kugufasha abo bigisha bakutsaka ivi kukubahemba bwabaye bukeye mu iyo myaka nuvuga yuko mu majambo make abayobozi b'indero mu ntara bararondera abo bigisha badafatiye kuburyo leta yaduhaye bica bihera ngaho bica bigenda birakurikirana no ku myaka ikurikira ico kibazo n'ikiri mu Muyinga gusa kirimo mu zintara bigushika mu myaka 2017-2018 rero ico twaca tuza turakora nuko ubwo buryo twaronka twaza turaburiha uko buza buraboneka
Steve Niyongabo yemeza ko leta y'u Burundi yatekanije mu mafaranga iri kirakoresha muri uno mwaka uburyo bwo guhemba abo bigisha bakutsaka ivi yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko igikorwa cyo kubaronsa amafaranga bakoreye muri iyo myaka iheze kiza cyaratanguye agahumuriza abo bakutsaka ivi bo mu ntara ya Muyinga
rero tukaba twari twateguye ukuntu dushobora gukura mu nzira icyo kibazo mu mwaka w'2020 narimwe ushyira 2022 ubu twarasabye mu buyobozi bw'imendero mu ntara mu gihugu cyose yuko baturungikira amazina y'abigisha baheraniwe na leta tubasaba n'amanimero do konte twanashimye mbere yo kurindira yuko babizanira rimwe bose ubu hari nabo tuzatumaze gutangura kuriha nivya mafaranga ashobwa kuba tarashika kuri kone mwa nk'intara ya Bujumbura cyaje bikwiye twarabarishe intara ya Cankuzo twarabarishe nuva yuko uno mwaka twaratekanije uburyo bw'ukuriha abo bigisha bakutsa kivi bose kuva mu mwaka wa 2013 atarariho
amakuru ava mu biro by'ubuyobozi bw'indere mu ntara ya Muyinga avuga ko iyo ntara ikeneye abigisha nyezina amajana n'amajana kugira iyo ntara ive mu byo gukoresha bakutsa kivi bama bateye ibibazo bakeneye abigisha nyezina barenga amajana 9 mu mashuri shingiro na inyuma y'ishuri shingiro nkuko amakuru abakunzi b'ijwi rya Amerika bakuye mu biro bijejwe indero mu ntara ya Muyinga arangiza bivuga Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Amashyirahamwe 12 adakurikirana inyungu za politike mu Rwanda bandanya kugaragaza ko ikibazo cyo gukoresha no gucunga amatongo ashingurwamwo abantu bitavye Imana kiraje shinga batari bake mu gihugu ayo mashyirahamwe asaba leta kugira icyo akora kuri icyo kibazo Eric Bagire ubusa araduha inkuru y'Idonido
Ibisobanuro by'abakozi ubushakashatsi ku bibazo by'amarimbi rusange mu Rwanda birumvikanisha ko kubonaho gushyingura hirya no hino mu gihugu bikiri ihurizo rikomeye abakozi ubushakashatsi kuri iki kibazo cy'imikoreshereze n'imicungire y'amarimbi rusange bakavuga ko kubera ubuke bw'amarimbi abaturage bagikora ingendo bajya gushakaho gushyingura abavandimwe babo baba bitabye Imana abandi bagahitamo gushyingura mu ngo kandi bitemewe hanze y'ibyo nahabonetse amarimbi abakozi icyegeranyo kuri iyi ngingo bakavuga ko n'ibiciro byo kugura imva yo gushyinguramo bigihanitse cyane bwana Eric Mahoro umuyobozi wungirije w'umwe mu miryango itegamiye kuri leta Never Again Rwanda ikora ubuvugizi kuri iki kibazo arasobanura uko basanze ibiciro bihagaze mu bice bitandukanye by'igihugu
birakwiriye kugira ngo umuntu uwo ari we wese witabye Imana yaba ari umukire cyangwa umukene abona amashyingo ariko ukurikije service zijyana no gushyingura hari aho bihenze cyane ku buryo abantu bakenye cyane badashobora kubona ubwo bushobozi aho twabonye ko ibiciro bishobora guhinduka hagati y'ibihumbi 70 by'amafaranga y'u Rwanda ndetse n'ibihumbi 300
Abaturage bagaragaza iby'iki kibazo cy'amarimbi nabo bakomeza kumvikanisha ko iki kibahangayikishije kubera kuburaho bahamba babo bitewe n'ubutaka buke.
Dushobora kuba tutakabanza ariko ntahantu gitewe kugira ngo tugire ubushingiro. Bityo rero, byansaba kubyakira mugenzi wanjye ufite umurima akandika ubushingiro.
Kumva nta hantu n'umwe w'umuturage agira kuko yashingura umurima wanjye nawe. Rero nirinze rero bisanzwe gusanga umurima ku rubanza.
Ni ku nshuro 11 ibiganiro nyunguranabitekerezo nk'ibi bibayeho Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ikavuga ko ku kijyanye n'ibiciro bihanitse ku marimbi rusange izegera inzego z'ibanze bigasubirwamo Madame Monique Husi ni umuyobozi ushinzwe iterambere rusange n'imibereho myiza y'abaturage
inzego z'ibanze ubuyobozi bw'akarere Haminaroke turongera gusubira muri ibyo bijyanye n'ibiciro ahagiye hagaragazwa ibyo bibazo kugira ngo ijisho ry'ubuyobozi rikomeze kureberera abaturage aho ibyo biciro biri bihanitse turebere hamwe na rwemeza mirimo turebe ubushobozi bw'abaturage tugene biciro bigendanye n'ubushobozi bw'abaturage bo muri ako gace
itegeko rigena imikoreshereze n'imicungire y'amarimbi rusange ryo mu mwaka w'2013 riteganya ko byibura muri buri kagari ahagombye kuba hagaragara irimbi kuko gushyingura mu ngo bitemewe ibihabanye n'ibyo haraho bikigaragara ko hari n'imirenge myinshi itagira irimbi na rimwe nko mu karere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda umuryango Never Again Rwanda wakoze icyegeranyo kuri kuri iki kibazo uvuga ko hagaragara utugari 69 dukoresha irimbiri imwe rukumbi. Pax Press umuryango w'abanyamakuru baharanira amahoro mu Rwanda ari nawo wafashe ya mbere mu gukangura abafatanya bikorwa by'iki kibazo ukavuga ko kirushaho gukaza umurego. Ahanini abakoze ubushakashatsi bakavuga ko intandaro ari ubwiyongere bw'abaturarwanda umunsi ku wundi, nyamara ubutaka butiyongera. Igifatwa nk'icyagombye kuba umuturange no gushyira mu bikorwa itegeko ryemerera abapfushije gutwika imirambo, itegeko ryatoye mu mwaka w'2015. Icyakora bishingiye ku muco ntirivugwaho rumwe n'abaturage. Leta y'u Rwanda yemera ko nubwo itegeko ryo gutwika imirambo ryatowe rikiri mu mpapuro gusa, hagikenewe ubukangurambaga bureba inzego zitandukanye. Madamu Husi Nanone:
ntitwumve ko ari ugutwika gusa, ahubwo muri ubwo bukangurambaga tuzanagaragaza uburyo bikorwa kugira ngo buri wese abyumve kandi yumve ko nta gikomeye kirimo atari ugushinyagurira umurambo cyangwa se umuvandimwe wawe, umubyeyi wawe, ahubwo ari uburyo bwiza bukorwa no mu bindi bihugu kandi ari n'uburyo bwo gukemura ikibazo cy'ubutaka igihugu cyacu gifite butazigera bwiyongera, ahubwo tugomba kubukoresha uko buri.
Kubakoze ubushakashatsi ku bibazo bikigaragara mu marimbi rusange bakavuga ko nk'uko turere dukora igenamigambi ku zindi gahunda z'iterambere, twagombye no gukora igenamigambi rihamye rikemura ibibazo by'amarimbi. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ivuga ko byibura mu 2023 leta izabigeze ku rugero rwiza rukemura iki kibazo. Ni mu gihe umuryango w'abanyamakuru baharanira amahoro Pax Press mu biganiro byawo nawe ukomeza gushimangira kutazahwema kugitungira agatoki ababishinzwe. Mu gihugu hose harabarurwa amarimbi asaga 1400, mu mirenge 114 igize igihugu, imirenge 91 nta rimbi na rimwe rigaragaramo. Bagira ubusabe bw'igihe Amerika i Kigali.
Banyuranyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 2569. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 255394. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1-351-99-85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Shuti banywanyi, naha amakuru twari tubafitiye muri aka kanya garukiye. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'amahigwe. Mubandanya kumviriza radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Yabaye isubizo cyacu. Nugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Yabaye isubizo cyacu. Nugutanga ijambo mu banyagihugu yo
bakozi bakarorero batanga makuru